Imumva ni radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hamahoro ncuti bakunze muzindukanye natwe mu ganiro vyino munsi kuri micro muri kumena Joy Diane ni nahazwe imbere yo kuja mu karere reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa higeno ni hino kwisi mugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize waramutse neza.
Maramutse Diane. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo ejo ku munsi wa mbere yarasabye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed kurangiza imirwano agaragaza amakenga mu gihe ibitero bya gisirikare bisatiye inteko z'intara ya Tigray. Pompeo mu kiganiro yagiranye na Abiy kuri telefone yasabye irangira cy'iyo ntambara no gutangura ibiganiro kugira ubwo ruhagarara rurangire kuko byashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu. Pompeo yasabye ko abasivile bakingirwa ubwicanyi kandi asaba Leta ya Ethiopia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray hamwe n'amoko yose. Hano muri Amerika, Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yaragenye abategetsi bakuru bazohangana n'ibibazo by'ubutunzi kasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19. Muri bo harimo Janet Yellen, umufasoni wa mbere agiye kuzorongora ubushikiranganji bw'ikigega mu myaka 2031 ubwo bushikiranganji bumaze bushinzwe. Haruhande yiwe Biden yaragenye Nira Tandem kuba umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibikorwa bya Leta hamwe n'amafaranga Leta ikoresha. Uwundi yagenwe ni Wali Ademeyo, umutegetsi yanonosoye iby'ubutunzi ngo azobicegera cya Janet Yellen. Biden kandi yaragenye umufasoni Cecilia Luce ngo azomubere umukuru w'akanama k'abahanuzi mu by'ubutunzi muri White House. Abandi bagenywe babiri mu banonosoye iby'ubutunzi ni Jared Bernstein hamwe na Heather Bushi kuzoba mu kanama kajejwe iby'ubutunzi. Biden yavuze ko abo aribo bazotanga ifashanyo zihuta za mbere zijanye n'ubutunzi ku Banyamerika muri iki gihe cya COVID-19 no gufasha kunagura ubutunzi bugasubira uko bwamye nka mbere. Abantu hafi 300 baratanguye gutahuka mu ngo zabo no mu mirima bataye muri Leta ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'imyaka 6 bari bamaze mu buhungiro aho bahunze ubwicanyi bw'intagondwa z'abayisilamu. Bahungutse mu gihe mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu 43 bagandaguwe muri iyo ntara. Abategetsi kandi bavuga ko bafise impungenge ku bukene bw'ibifungurwa buterwa n'ibitero ku barimyi. Buramatari w'iyo ntara yasabye ko abanyagihugu bose hafi 2,000,000 bahungiye hagati mu gihugu basubira mu mihana yabo naho amashirahamwe y'abagira neza ashikiriza impungenge z'umutekano wabo. Yavuze ko Leta ata buryo bw'amafaranga ifise bwo gukingira abo banyagihugu bari mu makambi acungerewe n'abasirikare ba Leta kandi badakwiye kwama biteze ibifungurwa bahabwa n'abagira neza. Umutegetsi mukuru mu bijyanye n'imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kwiyugaranira ko imbibe kw'ibihugu bigize uwo muryango atari yo nyishu yo kurwanya iterabwoba i Buraya. Komiseri w'umwe bwa Buraya Ylva Johansson yavuze kandi ko bishobora gusubiza inyuma ubutunzi kuri uyo mugabane bwasindikajwe n'ikiza cya COVID-19 bwariko burisuganya. Johansson ashyigikiye ko umwidegemvyo mu ruja n'uruza hagati y'ibihugu bigize akarere ka Schengen rutohagarikwa naho Ubufaransa n'ibindi bihugu byagabwemo ibitero by'iterabwoba. Perezida Emmanuel Macron yasabye ko ako karere ka Schengen gafutwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International risaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kugumizaho ibihano byo kugura ibirwanisho byafatiwe Sudani y'ubumanuko. Iryo shyirahamwe rivuga ko ubwicanyi n'ayandi mabi nk'ibyaha byo mu ntambara ku basivile byiyongereye inshuro 4 mu mwaka naho hasinywe amasezerano y'amahoro n'ishingwa rya Leta y'Ubumwe mu kwezi kwa kabiri.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguri ukabuhejeje kudushikiriza yose ndibutsa ko abakunzi b'ijugi ya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Nongere ndabashimire incuti bakunzi ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye muri kano gatondo. Tanzania yafashe ingingo yo kwimura Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi bakajanwa mu ikambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwaka uza.
Twebwe mushamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko yari maze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru.
Je kuvyukuri na byanguye nabi kuko ikambi twarayimenyereye kandi kindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania bagaruka ku makenga yo kwimurirwa mu ikambi ya Nduta iri muri ico gihugu nyene mu Rwanda naho muri makese ntare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ginzu icurizwa mu UTC y'umunyarwanda Tribert Rujugiro itakurikije amategeko nyene yo Rujugiro ya kile guti yongingo mnaza kuvyumva murano makuru sangwe kazi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa gufungirwa ubusa no kunyuruzwa gemeza ko bikorerwa impunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania. Ibi biri muri rapport y'amezi 10 yari maze iminsi rikora makambi atatu y'Abarundi ari muri Tanzania. Human Rights Watch ivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu Burundi. Idonido na Pierre Claver Niyonkuru akoreje ujya Amerika ikigali mu Rwanda.
Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rirwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icyagiranyo cya Human Rights Watch cy'amezi 10 aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cyerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane na bari mu makambi ya Nduta na Mutenderi aha ndetse aheruka gukurwa impunzi 8 zajanye gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari ivyo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Marge atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Katika mnyeko inzego za polisi na bajeje uperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gashuka igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagira ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi ku 8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyorojwe kuva uyu mwaka utangura atabuze irengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ije no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi
particulièrement aux droits des réfugiés.
Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 200 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mu ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Ku bw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Numva barabomoye umuryango niho bakubise umugore urugi ntibarinjira niho baca bamufata ntibaramujyana. Ukiyanikirana nka gusiga abana ari imfubyi ntibagaruka ntibasubira n'ubusi ndamenya inkuru ziwe cyangwa iyo bari. Nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa igisho namuherutse ryabaye ibyo nyine. Nta na kimwe cyo menya nta n'ikigenda asubira kumva tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorerwa amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icagira cy'utwara runani CBDH Vicar ruhuza abahari na gateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa kwicwa gupfunga gubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazana n'inyungu amasoko yarugawe nta mpunzi nimwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR no kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze abarundi barenga ijana barabuze irengero ryabo abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe abandi bakagenda barafategwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki 2019 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa nibabareshye barehe kubahohotera maze uzumva kimwe gutaha atahe
ishano muzama ku mwese akigita impunzi muri Tanzania rirahakana rekavuga ko atacho ribinzi ko umuvugizi wa HCR muri ico gihugu Edward Ogola yabwije Ijwi ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza icyo bikoze iryo shirahamwe HCR ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka k'impunzi basaba amareta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo cy'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwa twitavye yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira icyo abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Je Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga ku by'abarundi bahungiye muri Tanzania, leta y'icyo gihugu yafashe ingingo yo kwimura abarundi bahungiye mu kambi ya Mutenderi bakajanwa mu nkambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bavuze ko bafite amakenga ku ingingo yoba yinyegejemo umugambi wo kubatahukana mu Burundi ku nguvu. Umviriza uko yabarisiguye
tugiye mu cyamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko yarimaze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twimvira ko twohitamo tukaja muri iyo kambi azaba bateguye kuko haba mu gihugu ntikirabona ko hageze yuko twe dushobora gutaha. Ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu batwiyandikisha ku bwigenge bwacu. Twe impungenge turazifise, turafise impungenge z'uko kuko uravye ukuntu hagurukije abajejwe imfungurwa aranavuga ko bo bari bo batuma mbere benshi tutagenda ariko bakibagira ko kibazo twahunze mu Burundi nibwo tukihari. Rero mu nshama kirisho kibazo twa ubwo butumwa yarazaye twagwakiriye nabi ariko baravuga ngo utigaba ntigaburira twe turarindiriye cyo azokwanisha tuzoshira mu ngiro
cyane ku byukuri byanguye nabi kuko ikambi twe twarayimenyereye kandi ikindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga sinzi ko boba batwirukanye nta kimwe turamenya ariko tumenyereye ino nkambi kandi ikindi umubano ntituzi ngo uzogenda gute n'iyo yindi nkambi.
Mu bisanzwe nagiyakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamenyereye n'ubwo impunzi atabwigenga igira muga gusa mu gihe kubera ntifuza no gusubira mu gihugu nahitamo kuja Nduta. Uruhombo tuzogira ubu mukubaka twe twiyubakira tukoresha ingufu zacu n'uburyo bwacu nk'impunzi bisigura tumaze kuva aho twari twamenyereye bisigura twasinze inzu dushobora kugenda hariya bagaca tubwira naho twiyubakira bisigura tuzokwama mu mvune n'uburuhe budahera.
Igikurikira nuko ibintu mu kwimugwa bikunda gupotera ugasanga mu bihangare iminsi nk'ibiri kugira ngo mushobore guhabwa inzu kandi aho twayituri i Mutenderi hene umuntu yaba mu nzu y'amabati kandi yari yayiruhiye arayubaka yiruhiye rero aho umuntu azoba agiye azoshikira mu nzu y'amahema kandi nico kizotuma tubaho nabi bivaye nuko ibintu byacu bizoba byapoteye kandi ntibitunezereje cyane
kubera nk'umunyeshuri bizosaba abanze ahagarike hama yongere yige mu wundi mwaka kubera azoba ayaciriye hagati kuko kwimu kwibuka burya biragoye ubuta usa n'umuntu utanguye ubuzima bushasha rero mu ico gihe kubera abanyeshuri bataza bararangiza umwaka byo babigoye gusa mbona yuko menga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twaje turi benshi utavuze ngo twari bake yitwagabanutse bisa nk'uko batwirukanye
kimwe gusa ndabona hari uruhombo runini tugiye kugira ko bamwe bari baragiyungunganije bararima abandi bari bafite imigambi itandukanye ariko izi ngingo zimaze gusohoka turabona ko tugiye kugira ibibazo bitandukanye ariko nta kundi bizogenda uko UN izobikora na Leta ya Tanzania tugiye kwishyira mu ngiro ariko ikibazo kwishyira mu Burundi kwere haracyari bado turacyarindiriye ariko nimba bo twimura aho dutwara hose bazagende bubahiriza agateka k'impunzi
ijambo ryavuzwe nuko yavuze yuko umuntu atabashimye kuyimugwa yotaha biboneka neza yuko kuyimugwa atari neza ku Barundi ahubwo ineza babagombera bobo bipfuza yuko botaha batanze kubimura rero bavuga ati umuntu atazuba yemeye gutaha no kuvuga no kuyimugwa iryo yimugwa ntabwo rinezeje cyane ku mpunzi z'umutendere
kuri izo ngingo bafashe na sabareta ya Tanzania hamwe na UN cyara ari jeje impunzi nuko bo kwishara bakaraba abafisi ibibazo nkora mutima kandi byumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nkuko impunzi za kera zakorewe
cyane usaba ko bo turabira neza ibino bintu bakabitunganya kuko ntitubyumva ukuntu byo babimeze imbere yabyo ntaye
n'igisabo kuri leta ya Tanzania na UN jeje impunzi twebwe abantu b'umutenderi bo tureka tukaba umutenderi kubera ko twamaze kwamenyera hama bakabanda yabimura bakabandanya bahungura hanyuma abipfuza guhunguka bagahunguka ku bushake bwabo abatabyipfuze nabo bakabana bayimutendere kugira ngo amashuri abanyeshuri bayimirike guheza baheze n'abandi baguma babandanya ibikorwa bibandanye birangurwa atakuza gutangura ubundi buzima bushasha mu yindi nkambi n'icyo nagomba gusaba
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanaje ku masonga nkitangura sentare y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamo izwi ku izina rya UTC iri Kigali mu Rwanda ya Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko hiyo nzu yari ifite agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari yafashwe mu mwaka w'2013 itezwa camunara muri 2017 leta y'u Rwanda icoge yavuga ko nyeneyo yari ayiheraniye miliyoni 1,100,000 by'imisoro Tribert Rujugiro mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabanje kumubwira uko yakiriye ino ngingo
nacyakiriye neza nacyakiriye nka kado ya bonane ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uce mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira kukagaragara
hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko
umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igikorwa cyabaye babifashe mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko hanyuma muri cumi mu 2017 tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje nabwo turongera tubigeza mu rukiko urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko
leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite
cyangwa muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage si igihe yarenganije njyenyine abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugira inama y'icyo twakora ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije
mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo
ni myinshi ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe nari mfite uruganda rukora inkweto za plastike bararufashe nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe nari mfite inzu nari nuje n'abagamo barayifashe narifite amazu nkodesha barayafashe ikintu cyose narifite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko.
Ubuse ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko?
Nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko iriya tegeko bidashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye bishingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza.
UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mfuka wanyu cyangwa yajyaga mu mfuka wa leta?
Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mfuka wa leta, kandi ideni bavugaga mfite by'imisoro byabaye ndahari ikontrole bakoze ayo nzi nuko bayikoze simuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha. Iyo
ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'ayagurishijwe?
Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze, ariko ibyo nta kimenyetso mifitiye. Ni ibintu byo kureba.
Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi y'akababaro ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye?
Ntabwo nabyishimiye. Biriya bavuga ko nta mwonga urifata, byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampa amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye muba mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo, numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Ewe, ntabwo nshaka kugurisha.
Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo?
Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora.
Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste. Nami
tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya bwahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya Afrika i Moscou kugira ngo bige ku kibazo c'abanyafrika bahohoterwa muri ico gihugu. Mu kiringo c'umwaka umwe gusa, abarundi batatu baramaze kubura ubuzima mu buryo budasobanutse. Mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na ambassadeur Edouard Bizimana yamusiguriye uburemere bwa kino kibazo.
Ikibazo uko kiri nuko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri leta y'Abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza, hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo, hanyuma twe rero twaciye twumvira tuti byaba byiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe, hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushyikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise, hanyuma nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe kandi myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe.
Mu ibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu, abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute?
Umunsi uravye bafuye mu buryo butandukanye, hari uwapfuye yagiye kuramutsa umugenzi wiwe, hanyuma batubwira ko yaciye aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho ahantu yagiye koga mugabo twe twarashitse ku rubuga dusangana ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushitsi ushobora kugenda ahantu mugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hama icyo gihe rero hari ahantu amazi yajya bakunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro ahantu n'ukuri hari akorwa hanyuma ntiyari umushitsi ntiyari kuzuba yari kuja imbere ngo agiye koga ahantu kandi icyo gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bigahagarara kujya ku maplage bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe aheruka kwicwa we yaguye muri campus nyene twibaza ko bamufatiye muri campus mugabungira ngo bagiye kumubwira n'abahandi kuko yabuze ku wa kane ku mugoroba hari ngira nko ku metero zifite 50 z'uburaro bwiwe mu nyuma yasubiye kubonekana ku wa mungu mu gitondo aho nyine ku metero zidashika 50 kandi uravye bari bamumenye umutwe umutwe bawuciyemo kubiri n'ibindi biguma ku mutwe bikomeye ubwo iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twagumye tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi yari ahantu haguma haca abantu banyeshure abajejwe uwo mutekano w'icyo kigo hari amakamera ajya araba abagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ibyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe yabona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo cya kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda bose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe arwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma bamatuza kumva ko yitabye imana ariko icyateye amakenga ni uko mu nyuma harabanditse yuko ikiziga kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambulance imukura mu cumba kuri mu bitaro bamutwayemwo bukeye tubyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho hajya babika bafuriye usanga banditse yuko yatowe ahantu hatazwi nawe nyine atazwi ivyo rero vyaciye bidutera amakenga menshi gose twaciye gutwitura abatwara hano tudusigurire tubaje n'abandi turumva yuko hari abantu bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye nico bituma rero twaciye twibwira tuti nta nk'umurwi userukira ibihugu bya Afurika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire ico kibazo kugira ngo abana bacu bari ino bumve ko bashigikiwe kandi umutekano wabo turaje ishinga.
Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe, murakoze cyane.
Bakunze baradi Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba n'umwe gaduce dusozera amakuru twari tuyafitiye muri kano gatondo yakoze Facile Gebehu yabiyegeranije hamwe na Frederic Nkundikije yaraduhagarikiye kuri micro mari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe ndabikebanure ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose tongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere mugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu.
Thank you. been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.